D-Wine on the board.
Oh, 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 the
bay.
Mubuzima bwanje hari igifungo kintangira mu byo nshaka gukora kije imbere kikazibira icyo gifungo n'abana b'abantu bansinege zama mururu rugendo naho bamvuga jese njo chiki ntege kuko indoto yanje no gushika kure kremu de bay bakamenya sinzigera ndeka gupambanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje. Mubyo nkora no mubyo ntegura byose bakinyuma bakavuma nkomeza nsaba umukama naho benshara bancintege jese nzokura kikirenge zama mu rugamba nk'intamba mu rugamba banshyira imirongo ijoro n'umurango ngo ntafise umufungo nzofani mipango kuko indoto yanje no gushika kure kremu de bay bakamenya sinzigera ndeka gupambanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje nahomba mugwa mugwishi nahomba munduru nyishi sinzigera mpagarika kugwanira indoto yanje.
Yeah, asante sana my brother Patrick King. Tam sana boy.